kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo, aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne.
Ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi twatumiye abashinjantahe bakurikirane hafi ikibazo cyo mu Gatumba n'imyuzurire yahabaye ingingo yafashwe n'abanyagihugu bava muri iyo ntara yo gutangura gusanura ikiraro bavuga ko kishobora kuvamo intambamyi, ariko tukaba tuzi kandi ko hariho n'ikete ry'umushanji w'intara hagati nawe nyine yanditse asaba buramatari guhagarika ibyo bikorwa by'abanyagihugu cyane cyane bava mu Gatumba hamwe nabo bakorana. Uyu munsi rero mu kiganiro tugiye gusubira kwiheza cyo kibazo, tukaba turi kumwe na imvukira za Gatumba hamwe n'umushyana hakurikiranye hafi cyo kibazo, turi kumwe na Julien Nimbona imvukira yo mu Gatumba, tukaba turi kumwe kandi na Akimana Pascal Calvin aserukira imvukira za zone Gatumba ziba mu mahanga, turi kumwe kandi n'umushyana Eric Nsengimana umukuru w'ishyirahamwe ry'urwaruka nyafurika AJAP Africaine. Mwaramutse bashyirahamwe hamwe, mwese turi kumwe.
Ndabaye yambu nyakubahwa umumenyeshamakuru Frederic Nkundikije, twebwe aho duherereye muri Amerika tubona bwakeye neza Imana, turakengurukira rero kandi tukagukengurukira nawe ko uduhaye akanya kugira ngo dushobore guterera ibyumviro ku bijyanye n'aho tuvuka n'aho turi mu mahanga twebwe, ariko dukurikirana cyane hagufi ibi biberaga iwacu mu Gatumba. Murakoze rero kuri kino kiganiro mwatunganije.
Wakoze kwitaba ikiganiro.
Nikuje nitwa Nimbona. Kana umuntu akurikirana hafi ibikorwa byo kuzibira muzurire bikoreshejwe imashini, ibikorwa twafashijemo abavukanyi bacu ba diaspora bari mu mahanga.
Murasha kutubwira ibyo bikorwa ivyo vya muri iki gihe, reka tutangure kuri mwebwe nyene mu shiyankahe Nimbona Julien.
Murakoze kumwe jambo nk'uko mumpaye ijambo. Twebwe mu Gatumba kubera imyuzure ya Rusizi tubayeho nabi cyane, nabi rwose. Buri mwaka turatwagwa n'imyuzurira, amazi akajya mu kingombe za Rusizi kubera imvura nyinshi, ibyacu bikamerwa nabi, inzu zigakomoka, imirima igatwagwa, reka abantu tukamerwa nabi cyane. Hanyuma kimazemo hafi imyaka 4-5 niho abavukanyi bacu ba diaspora batonera ikigongwe babonye uko tubayeho, twama turi mu ntekera buri gihe baraturubaza kitwoshora twe imifuko twazi ibyo imifuko byaranse tariko tworonka imfashanyo y'imashini no kuri tukogerageza batugeza tukazibira narijyanye n'icyubahiro mukuru yivuga ati teze imbere iwacu mazone yacu makumine yacu tukogerageza niho bantu dushaka bakaturubaza ko bishobora kurongera imashini atego cyane turayironda turayironka bahitangira amafaranga turatangura ibikorwa kandi byiza cyane. Abanyagihugu bararyoherwa cyane, barakoma amashyi, barasenga, baranezerwa, eka uraba umunsi mukuru mu karere ka Gatumba neza cyane. Hanyuma amazi yari yaranze gukamba kandi ari muci, imashini imaze kubitanga ndibuka itariki z'umunani zari n'isaha 8 nyine uvuga Imana ikora ari gitangaza cyane, isaha 8 ni igipawa cya mbere amazi yashaziba mu Gatumba aho yahoraca.
Eric Sengimana, ivyo bikorwa vy'abanyagihova mu Gatumba bimvukira za Gatumba hamwe n'abafasha baba mahanga mubibona gute?
Ivyo bikorwa ica mbere turabishima ko kugira ico terere yavuka kugira bene wanyu babeho neza ni igikorwa ciza cane kuwitanga kugira ngo gira ushobore gukingira isi, ni ibintu vyiza cane. ariko icyo tutashimye mwo nuko batabicishije mu nzira bitekerezwa gucamo kugira ngo bishobore gukorwa hisunzwe amategeko ndetse hisunzwe n'ubuhinga bukenewe kugira ngo ibyo bikorwa bishobore gukorwa kuko burya mu gukora ibintu bisaba inzira bitekerezwa gucamo nicyo gituma ubona ibwirizwa shingiro ndetse n'ayandi mabwirizwa abikomoka ko asaba ko abantu kugira bakora ikintu bategerezwa guca mu mashyirahamwe mu makoperative bategerezwa guca muri leta bategerezwa guca mu nzego zitandukanye zemewe n'amategeko ni kugira ngo ibyo bikorwa bishobore gufata umurongo byisunze amategeko kandi biri kordone kandi byinjira muri programme ya leta uwo turi mu kintu bita budget programme no kuvuga uzanye amafaranga mu iterambere ry'igihugu no kuraba kwico kintu uzanye mwaye amafaranga kiba cyarategekanijwe muri iyo commune kuko izokorwamo kuko uyazanye kitari prévu no kuvuga ko ayo mahera acaza gutera inflation kubera ntabari mu mahera yategekanijwe muri ako karere rero mu bikorwa bakoze turabishima nuko batarose umuntu ababwira uko bitegerezwa uko babwira bashobore kubikora nayo ku mutima wo kubikora no guterera ivyo turabishima cyane
Kimana Pascal muri mvukira ya Gatumba ariko muba muri leta zunze ubumwe za Amerika icyo kibazo mushya nta Eric ashikirije ko ivyo bikorwa byari eka uyu mugambi wari kubanza dukumenyeshwa leta ikagira icyo bivuze ko mu bibuga kwi
Ubwambere turagushimiye mu bimenyesha makuru batunganije kino kiganiro hanyuma ndakengurukiye abatumire batumiye muri kino kiganiro hanyuma nashaka nkeza abanyagatumba bose naho bahitiwe mu bibazo bikomeye by'umuzure batigeze bahengeshanya na ntaryo guhagarara mu bibazo barimwo kugira bikingire Gatumba ikibazo cy'amazi rero abatera je ndakigereranya n'umuntu akomeretse Yimo nakomeretse akaba ariko navirirana maraso imbere yuko aja canka janwa ku bitaro canka kwivuriro riri hafi ikintu abantu bakora n'ukubanza kuzibira arya maraso abariko arameneka bagashiraho pasma canke band kugira arya maraso areke kuguma shunchuka ivyo abanyagihugu bo mu Gatumba bakoze kwari kwihutira kuzibira n'ingoga bwango ayo mazi batera mu kurindira yuko leta ngiye leta ngozi nkuko ibivuga iza kubatorera umuti urama ari umuti wo kuko baguma zabo barakora ibyabo neza rero ndabushanye gatoya na mwene data ngaha mvuze ati byari byose ntibakurikije amategeko bari kurindira bakamenya ingene babikora mu giswahili bakoresha ijambo kuba na utaratibu rero nibaza ko Nyagatumba babikoze kuko ubwambere imbere yuko bandika n'iryo kete cyangwa bashikira mu bushikiranganje bategerezwa kuba bariko barasurvivinga bafise aho baba cyangwa bafise uburanura mu kuri ibyo byo nanditse cyo bita navuze ati bandage solution gushyiraho nka band rero ibyo bakoze byari bitunganye neza kwari ukuzibira niko babwirana rero iyi leta kubera ko baci bazibira kugira y'amazi nagiranije n'amaraso yariko araseseka y'amazi yabatera akazi agahera na muri uno mwanya ntabanayakija kubikata uko rero leta n'abayifasha baza bakiga ukuntu batunganya iryo digi atamunye Gatumba ariko arawera atamunye Gatumba ariko aricwa n'amazi mabi cyangwa n'indwara ziterwa n'amazi mabi azananye muri Rusizi atamunye Gatumba ariko turava mu gwiwe ivyo vyamaze guhagarara ico gihe leta rero kirongo gufatira kavuga ati reka turagukora tukubikora ivyo mu bisanzwe ni leta rikubikora ariko leta aho gukora ivyo ijejwe yihutiye kuza kumera sabe n'igihugu arivyo vyanatubabaje twebwe imvuka za Gatumba tuba mu mahanga ni nko kuvuga kwiyirukanya abanyagatumba kuko urabona bamwe yabatwaye mu bimbi naho batabikunda mu bimbi twaraterereje dusaga iyo bagiye bamwe siyo bakiri kuko ntantu bagoye bamwe bariko baragaruka mu Gatumba canke n'abandi bagiye gusembera mu yindi mihati rero mwene wacu yavuze uko imbono yiwe twebwe turi abantu dukurikiza amategeko twebwe turi abantu dukunda igihugu twisunga amategeko twisunga ibwirizwa shingiro ni nacyo gituma no makete twandikiye abashikiranganji babijejwe kwari kubabwira ati nimuze nyabona rero mushigikire kino gikorwa turazi ko leta ibi ihangayikishijwe n'ibintu byinshi kuvuza abana
ego nshiya ntaye yakimana tukivuga kuri aya makete hari kete umushikiranganji ajejwe intara yo hagati yandikiye Buramatari wa Bujumbura amusaba ko ivyo bikorwa byatangwe nabo banyagihugu bo mu Gatumba bihagarikwa iryo kete mwebwe murivuga kwiye.
Iryo kete umushikiranganje nibaza yuko adafise amakuru atomoye kuko ubwa mbere nta rugo yagiye kuri terengwaje kuraba aho hantu. Umva afise abantu bamuhamaye amakuru aba informateur agakorera kuri ayo makuru, ariko byiza nuko yari gushika kuri tere ni ukuvuga ku rubuga akaronka amakuru meza. Iryo kete twebwe twibaza yuko ari kete yanditse adafise amakuru atomoye, hanyuma nta nubwo byanatubabaje cyane kuko twabonye yuko ari afise amakuru adakwiye. Twamusaba rero yuko ahubwo yoza akaraba ibikorwa abo benegihugu bakoze mu kuzibira, hanyuma banamuhamagaye washaka abanyagihugu bahamagara umushikiranganji inshuro nyinshi kugira agende avugane n'abenegihugu abona abenegihugu barongoye. Birandababaje kubona umushikiranganji afatira ingingo mu biro atagenda kubiterwa arabe uko abenegihugu babayeho. Tubwire iryo kete ntiryaduteye ubwoba kandi ntiryadutangaje kuko niko abategetsi bamwe usanga bagura umwanya wo kuja gukora ibikorwa bajejwe kuri tere.
Eric Nsengimana, iryo kete y'umushikiranganji ajejwe intara yo hagati kuri Buramatari, ikete rimusaba guhagarika ivyo bikorwa vy'abanyagihugu cane cane ivyo bavuga ko ari ligue bariko baragira ku kiraro. Mubona gute iryo kete umushikiranganji ajejwe intara yo hagati yandikiye Buramatari amusaba guhagarika ivyo bikorwa biriko birabera kuri ico kiraro?
Icambere imbere yuko mvuga ku ikete umushikiranganji yanditse ni ukubanza gutahura ikintu kimwe, kandi nk'abarundi twese dutegereza gutahura ikintu kimwe ko n'uwo ariko aravuga atege umutwe akora ku kazi akora muri Amerika ntakonzi mugabo ntashobora gukora ikintu kitari kuri programme ya institution akoreramo. Rero leta y'u Burundi irafise programme ibikoreramo ikagira ni na priorite ikanaliza n'ivyo itegereza gukora. No kuvuga ikintu cyose uza uje gukora kitari kuri uwo mugambi leta yateguye cyangwa yatekanije, ni kuvuga ko icyo kintu ntigishobora kwinjiramo kiba kije nk'ikije kugira robelio cyangwa sabotage. Abategetsi batandukanye yavuze ngo ntibagiye kuri tere, ariko kuva umwuzure ujaho abategetsi batandukanye baragiyeho baragira amanalize barashiraho abahinga. Abahinga baravuga no kuri televiziyo nasiyonali atahora amazi ariko arahigarurira.
Julien Nimbona, ibikorwa abanyagihugu ariko barakorera aho mu Gatumba, abanyagatumba ariko bakorera ngaho kuri ico kiraro, vyo bimeze nka sabotage canke rebellion nkuko umushikiranganji Eric abivuze?
Yo kwizigira ko kuzira nibaza ko atari sabotage nkuko bikavyumviye canke rebellion. Rebellion n'ubugumuzi twe nshobora kuvumuka na leta, leta yaduhaye uburenganzira hanyuma tubona ko turaniba n'imifuko turonka imfashanyo y'imashini ntitwari kureka rero kuyigwanako, kandi tubikora leta itubona abategetsi baratubona kandi bamwe baradushingira. Ibyo byigwa avuga sinzi ibyo byigwa uwo yaje kubikora uwo ariwe naho yabikoreye. Iterambere ryose rikogwa icyo bisi iterambere cyose kije gukogwa abenegihugu babaho hantu batagishijwe inama iterambere ryabo. Twebwe tubimazemo imyaka ishirenga ine itanu leta iratubona nihiri niwo umubyeyi wacu. Uyu mwaka bicaye umurengera tubona umuntu uko umushingane Pascal yabivuze, iyo umuntu akomeretse imbere ya byose ubaza kumvuga uruguma, niyo avunitse umuntu ubaza gufata nyine irya gufayida kirimuka rwose birenze bimushyira mu bitaro. Twerere ni uko kumura uyu muntu yibera ahantu heza canke ari muri ba bandi batarinjwe bafatanije mu kutagomba gatuba kwibaho n'abanyagatumba. Kumbure naragomye ukaba ku murongo ni ibikorwa byiza haraje abategetsi babategetsi nyine bajejwe kurwanya umwuzurira ko turabikora imashinari yiri baradushigikira, haraza abateknisiye abenjeniyeri baradushigikira, atahubwo leta yari ikwiye kumwa umukono ibikorwa nyene igashigikira abenegihugu bikorakora. Cyo bagomba kuvuga iyo kete mbere umushikiranganji yajyanitse twese usa nuko nubwo habaye kubura amazutu tuba twarahejeje umugambi wacu kera kuko barabishimagiza. Uretse umugwi tutazi uwo ariwo wagiye kubwira umushikiranganji atanashika ni kubitera nukuri uyu niko cyagenda Eric kwari kubwira byumve nimba ari washira amakuru umbere umushikiranganji atagoma agatumba na bene yo bayibamwo amenye agira makuru aravuga. Cya kabiri umushikiranganji ko bya leta ajijwe inyubako yari ashitse hirya yaje ku munsi wa mbere namutera ukandi arashika aravuga ati nukuri abanyaga tumanda bakeje kubona mukominduru ikiraro kugoma tumerwe na kigo kiratwagwa ndabakeje ndabashimiye cewe ndumwejire arambo kubuka arambo ati urumushinga ntakundi gihugu kuna zone ya yawe rero uyo muntu sinabyumva aranemera ati vuba buca tugira kiraje kino kiraro kigoma tumerwe neza ejo ni kiraro kiboneka leta isubire mu ihumbi n'ubutunzi bw'igihugu babi
Imana Pascal Kelvin mwavuze ko mu bisanzwe mwemera ko leta ariyo iteza gutuganya ibikorwa nk'ivyo inyuma yaho iryo kete y'umushikiranganje yajejwe intwaro hagati risohokeye ikintu mugiye gukora abanyagatuma nikiye kugira ngo mukosore tumwe mu tunenge twibonekeje mu gutangura ibyo bikorwa
twebwe twarabwiye inshuti za Gatumba inshuti z'u Burundi n'abanyagatumba ba mahanga yuko tugeramiwe hari amazi yamadutera bararaba ku masanamu barabona yuko ajya amazi atera mu Gatumba ari ibintu bisanzwe cyane kuyazibira baraduha ubururero nkaho muri za Hollande abanyagihugu baho baba cyangwa bubatse mu mazi kandi babanye neza n'amazi baraduha ubururero imizu bigizu riri baza Bangladesh cyane no mu Bushinwa ekarunga ha muri Amerika aha dusanga niyamaza teye abanyagihugu bafise ukuntu babwirwa kwigwanako rero twizera yuko leta yo twumva kuko turiko turagira ubwigoro bwo kuganira ndabamwe bamwe muri leta tubereka yuko ibishikira zone Gatumba atari ibintu bikomeye cyane nkuko babyibaza ati twifuza yuko leta yo kwegera abayifasha natwebwe tukunda Burundi tuva mu Burundi naho turiko turapagasa turi mu mahanga umve impanuro tubahereza yuko abahinga b'abarundi bari hanze bakoranye n'abahinga bari mu Burundi burya botorera umuti urama kuri icyo kibazo cy'amazi atera mu Gatumba kuko ni ikibazo gitoya cyane turavya aho tuva mu mahanga hategwa n'amazi gusumba na hajya mu Gatumba kira noneho hariho ikigega mpuzamakungu cha oni mu gisata kijejwe kugwanya ibiza n'isibe cemeye gutanga uburyo kugira ushobore kuja gufasha gutunganya neza ry'amazi aterwa imihanda y'abanyagatumba hariho abafasha Burundi bemeye kuzana uburyo ikana twebwe turafise uburyo bwo kuja gukora neza gutunganya rya digi hajya hamwe leta yoba idafise ubundi mugambi tutazi nibaza yuko yokwemera ico dusaba yuko twakorana nayo kugira tutunganye hajya kuko umuti wo kubimura abenegihugu ngo bagenda handi si wo muti urama na gatoya rya ni zone transfrontaliere hacaho ibintu byinshi cyane bishobora kuba ibyiza ku gihugu cacu cyangwa bikaba ibibi ku gihugu cacu ni byiza ko irya zone bayi proteja kandi bakorana n'abenegihugu rezo toktone abenegihugu bahajya ni mu bamenya ni gukingira igihugu bivuye ku mbibe z'icyo gihugu rero twibaza yuko leta tuzobandanya tuganira nayo kandi kira noneho twaramaze gutangura kuvugana n'abakunda Burundi abakunda Gatumba inshuti zacu abagenzi bacu bariteze kuza kudushigikira twebwe twifuza yuko leta yo twumva kugira dushobore gutunganya Gatumba neza turi ku byo byose birashoboka.
Eric Nsengimana akamo k'abanyagatumba mu kavuga kwiki?
Akamo k'abanyagatumba ico tukavuga ko nuko ibintu byose bakora babo bikorana na leta. Kubera ni si igihugu kindi kiri mu isi cyangwa ngo kabaka parti ka Congo ni bakorana na leta kandi bisunze imigambi ya leta. Uko imyuzure yagira zajya niko leta yagigira ivyigwa guhera kera hanyuma irabishira habona irerekana ko atari novuga ikibanza cyo kubamo hanyuma iranatora na solution yuko bategezwa kuja kuba handi kugira bakingira bene igihugu kuko nako ibintu byose bagiye barakora byimugira bakingira bene igihugu bitashoboye gukunda barafata ingingo y'ukubashira mu masite kugira barabe kwa mata gabanuka biranka barazana ba expert ya environment barabagira bati ibintu bikunda abantu nibamuashira ahandi gutinda bashoboye gukreya site yaho batakuba mu yandi matongo atari mu Gatumba rero ufisa amafaranga cyangwa uba wiyumvira ati nshaka gukora ikintu irifo kugikora ubanje kurabako icyo kintu giteganyijwe na guverinoma ntibagire ntuzere no bwa rebellion ngo tegezwe kumanga kandi leta namaze gutekekanya ayandi maparcel atege bategezwe gucamwa bari sekirize kuko nkuwa bikoze batwe ka leta yamaze gusohora ibyigwa ikerekana ko abantu bashobora kugira isanganya abantu bagapfa muri ico gihe abo babikoze nibo bazogira ikibazo chukupuga wati ipopo ngache kufele ni magute. None hole itanisho wa kufidee mera kwa armu nyagi ugu mwapa ya bivonye. Bati kerezo kori visho waka vziyoso ugira wa kingiru mwene gihugu. Lero mwri vziyoso waliku wala shingi kiliza wapuga wati tusha wakuba kidiki tusha ugiriki. Ni mwande wala wati mbega wili mpiyorite di kufele ni ma. Kufele ni ma ya buzi kikuli kino kivazo. Kukuta ukuli kino kinyuna nyenu mugambi wa leta. Ni mungu shinga ileta mwini. Kuvuga ngo twego turanye igihunga ngo tugobe leta yabwiye ati nimupe ngaha muce ngaha turabategurira ingere mu baho byose hanyuma mwuka bavuga ngo ntituhava ejo bagaca bamera nkuko byabamereye bakisanga umunsi umwe baryamye n'abari barahumye bagasanga huzuye amazi mu gitanda abasomye nturabagize ibyo bizobazwa nde bibazwa guverinema
Kima Pascal Kelvin mwebwe ntimutegera wa ayo makinga ya leta cyane cyane kubyerekeye ubuzima n'amagara y'abanyagatumba bashora kuwa bomerwa nabi mu gihe byo byaramaze kugaragara ko kubandanya kubaka muri cyo kibanza bishobora kuba mu ingaruka mbi
twebwe twibaza yuko leta yoba ifise izindi mpamvu zihishije tutazi kuko amazi yateye u Burundi mu bice bitandukanye mu Burundi yarateye mu Kibenga yarateye mu Kajaga ngaho muri zone Rukaramu amazi washaka yarashitse no mu kibuga c'indege hajya amazi no mu Gatumba yashitse mu Gatumba yashitse n'ahandi twumva rero abo bandi igituma batimugwa ngo bwigororeke ikora ikora kuri Gatumba itabukora aho handi hantu hatewe n'amazi rero nibarabaririri kuri Polo yugawe jewe ndaje mu Burundi ndahabona ariko kabonemengo bafise baranyotewe cyane kuri Gatumba hari ibindi bintu byo byose leta ikwiye kuduhereza ko umuco kuko yabara ari kwimura abantu bari guhera nabo mu Kajaga ega Kajaga yatwawe hajya nuko mutahabona bari guhera mu Kibenga abantu baromutse baravuye mu mazi twebwe mu Gatumba tuvuga ati twebwe izode yacu ibandanya itekanye neza kuko bari n'igihugu barahari nibyo abo bari babangamiwe n'amazi bari muri koti ya mushasha hariya washaka baravuyeyo baragiye ariko abandi barahantu amazi atagera hari abantu bashoboye imitahe yabo harya babayeho bafise ubuzima bumeze neza bafise inyubako zikomakomeye bubatse bafise amaaktiviti yabo ariko aragenda neza leta rero guciza ngo nimwimuke namwe naho mudashikirwa n'amazi nibaza ko ibyo byigwa leta yoba yarakoze sinzi abahinga bariho yakoresheje umuntu yobishyiraho akabaza kuko turabona ibindi bihugu mu bindi bisagara ukuntu bitunga amaleta yahatunganya ibisagara biba birimwo amazi cyangwa abikunda gushikirwa n'amazi kandi abe n'igihugu bakabana neza n'amazi abanyagatumba nibo bavuze ati ngo reka dutunganye cyo kumena dutunganye hano hantu leta igacevuga ati ntimutunganye ahubwo nimuve ngaho itagerageje no kugira kandi kigoro ko gutunganya aho hantu abe n'igihugu cyavuga ati ibyo byose ni kuko imutwomora kandi mwebwe mwenyine muri leta muguma mwubaka kuko hari abajenerali numva bakomakomeye bariko baragira imigambi ikomakomeye mu Gatumba hirirwa hari amakamyo aje guseha gusesa amabuye n'imiyagavuga bariko barabandanya bayitwara mu bindi mu yindi bice hafi yo kuri frontier none kuki babimura abenegihugu mu Gatumba ariko akaba ariko barazana rya terambere mu Gatumba kuko twumva ngo bariko barubaka zone economique hajya mu Gatumba alors n'ibindi gihushane twebwe twibaza yuko leta nabo bita ngo abahinga ntitubazi ubuhinga ukuntu babukoze gushikaho babukoze ariko turabya rujya rusizi jewe ndahagenda niho mvuka iyo ngiye mu Burundi nibaza ko ari ikibazo gitoya cyane niweje aho mbaye naho naciye gishobora gutorerwa umuti hariho ugushaka kwa politiki kwabo bantu muri leta
mu gusozera nimbona Julien ni kimusaba na leta y'Uburundi muri iki gihe imaze kugaragara ko abanyagatumba mutavuga rumwe n'ingingo leta ishaka gufata
ego murakoze cyane ariko mbere ko tusonde nagomba mbwire Eric ko zone Gatumba ari zone nziza yo kubamo cyane kandi nziza ikigira kabiri abafashe ingingo ko zone Gatumba atari kubamo nimba atari muri abo bafashe ingingo ko yomeye ko zone Gatumba ari nziza kandi bafashe ingingo atari yo kubyigwa babeshwe n'abigize ngo nabahinga agwa kugira ereke kumena hazi azoze ndahamwe ereke arabe ngere hameze mbere arabe nikiraro ka Gatumba pondi la Concorde ngiye kibiri ijisho nari rya zone 12 igoma kuba kwa mugatumba zone gatumba bakwenza cyasha batumanye neza no kwaskara bivuze ari abari ko arahubaka kumuri basundi mugambi tutazi banyegeje kwibanya gatumba twebeneho niheza hukuba ico twifuze reka ndusaba leta nuko yoshikira akigoro kaba nyagihugo mugatumba na cyane cyane dufashijwe n'abadiaspora biwacu bari mu mahanga batuboneye impuhwe bagafashanya umugambi wose w'ikora kora ukuzibira umudurira kuko imvura igomba kugwa n'ukuri batubwira ikigongo imvura igomba igwe hajya hari hasigaye hari hasigaye ahantu hatoye cyane kwa bantu bamarire niyo mashini twari kuba dukurutije n'agatumba neza yubaye mahoro mutekano uretse gice gitoyi cya mushasha ya mbere n'iya kabiri n'igice cya gaharama n'ahantu hatoye turahari leta idufashe nshyigikire
zone gatumba ikingi igwe ibe protest mwe Eric Segimana akamumutera abanyagatumba nakahe
akamunotera abanyagatumba hiriza ingo ya leta kuko nubwo ari karavuga ngo niheza kuba abanyagatumba benshi bamaze kwa burira ivyabo abari batunze amazu yabo ngira nta ayavuze ko ntahazi ngira nta ni watajayo kubera ko aramazu menshi ama miliyoni menshi amaze gutwagwa none niho cyano kuka cha mugatumba bila babaje cyane bako umuntu yo ndamwe buryo kuko ama etage menshi amaze gutwagwa kugira abantu benshi bibera ama etage byose amaze gutwagwa kugira ugenda warudwe bagenda n'ubwato rero sinzi cyangwa ko ari espace y'ikubamwo kwa mu mazi hari abantu bajyamye benshi biba byuka bapfuye no munsi abanyagatumba barimo buhungiro leta ya deploye amazite ito yuko wavuza bakreye abaganga speciali yuko wavuza kubagaburira niki ubundi nawe bariko bahungisha abantu nawe ariko basubiza mu ntoze mu ngorane kuko cembe Bujumbura gatumba turahaca turahabona tudakizaye n'amahafi tukayororerayo turimwishyira mu ikorera mu gatumba dufise ama proje atandukanye n'ama programme d'dirigeance yo sio kuvuga ngo santawe tuzi ni muhira
turahagaze akajambo kanyuma mushe nahe Akimana Pascal
akajambo kanyuma nyakubaho mumenyesha makuru nuko dukenguruka leta MJ leta nkozi yuko ikunda bene igihugu kandi ifata bene igihugu bose cyo kimwe atanya gufatanya gukira abo banyagatumba rero akamo batera iyo leta yabo bitoreye nakamo keza yuko ukorana n'abanyagatumba bagakorana ndabahinga batandukanye ndabasanzwe bafasha Burundi kugira batunganye iryo digi hanyuma ibintu biheze bigende neza dutere imbere duteze imbere aho tuvuka kuko nta muntu yoza n'umunzane wo gupima ati uyakunda Burundi gusumba uyu canke uyakunda gatuma gusumba twese turakunda Burundi turakunda aho tuvuka hanyuma twiteze guteza imbere twebwe nk'imvukira za gatuma ziba mahanga guteza imbere igihugu cacu na cane cane aho twataye uruzogi aho dukomoka tutegereza kuraba ukuntu tubateza imbere n'ibyo murakoze mu menyesha makuru
murakoze Akimana Pascal Calvin kukanya mwa toye kugira ngo muganiye nyiragiye hejuru y'Amerika kuri iki kibazo gihambaye
murakoze turabashimiye nyakubaho mu menyesha makuru n'ikindi gihe muzodutumire kugira dushobore gutanga umuco aho bizaba bikenewe
ndagushimiye nawe mushyana Eric Nsengimana kukanya mato kugira muganiye nyiragiye hejuru y'Amerika
natwe turabashimiye kukanya mato hayi byatugira ico dushigirije ku bibazo bihanze abene gihugu mu gatumba
ndagushimiye nawe mushyana he Julien Nimbona kukanya mwahaye radio hejuru y'Amerika
nanjye ndabashimiye cyane mwinshi amakuru ndashimiye nabo batsa kiganiro gabanize ko akamaro teye leta nk'abanyagatumba igihe gufasha
murakoze mwese ndabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dusangire ijambo mugire amahoro mutekanirwe mu banyu no mu byanyu
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa nongiye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi ry'Amerika kandi murakarama.
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
It's a MP record Dr. Mash production Holy 7 Your smile